va Radio Izgrđa Amerika. Radio Izgrđa Amerika ikomeje ibiganiro byayo bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuza inshuti muduteze amatwi, mbahe ikaze muri ibiganiro muri iki gitondo. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Nyuma ya urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga muri icyo gihugu rutangarije ko General Evariste Ndayishimiye wari umukandida w'ishyaka CNDD-FDD ariwe watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu, abanyapolitiki batandukanye bakomeje kuvuga uko bakiriye icyo cyemezo. Agatorwa sa uyoboye ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twayakiriye nabi kuko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishikirije. Yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro. Kandi ikindi twabonye ni uko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba. Uravye ingabo zari zihari zifoye, ntiwo kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza, ukibaza ko byari ibindi bintu.
Ikintu mwibaza ko coba caratumye bafata iyo ngingo ni ikihe, turetse ivyo vy'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba?
Kubera yuko ikigaragara mu Burundi ni uko abafite igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijana, abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafise, kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka. Iryo hinduka rero bobo ntibarishaka, nta n'iryo duteze kubona muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekerera ko
hari abategetsi bahiganywe muri ayo matora. Eka abanyapolitiki bahiganywe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare, bakaba basaba abanyapolitiki bose kubungabunga amahoro n'umutekano. Abo banyapolitiki bo mu bavuga ko iki
uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira, mugabo umutekano mu Burundi uhungabanwa nande kuhungabanwa n'imbonera kure zigwa zirabonera abantu zibagura gusa.
Ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe? None
icyo tuzokora, tuzokubahiriza iby'amategeko ashinga, dukora iby'amategeko turekurira, hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabiye bazojana Burundi.
Mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro itubaha inyishu ibashimisha, muzoca mwitura sentare yo mu bihugu byo mwishyiramo rya Afurika y'ubuseruko. Uyu mugambi muraca ufise?
Uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane. Mugabo hamwe n'ibyo Samakunga azotunganiriza Abarundi, mu gihe Abarundi batazumva yuko bakeneye gushyira ubutungane imbere, amahoro mu Burundi azogumara yavugwa ku rurimi mugabo mu mitima atayahari.
Hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora. Bakavuga ko mu myaka itanu heze umugambwe mwari murongoye waronse amajwi arenga gato icumi, bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga 50 abo mu ishuri.
Abo ni ba bandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe. Abatoye ko tubazi n'abivye ko bonyine bemanga ko bivye bwa ko atakundi kugira abagumye ubutegetsi babwirizwa kwiba, ubumva ikindi muntu yababwira igiki? Wibaza ko Abarundi banezerewe n'uko ama bacirwa bufuri n'abuhoro batora imivyimba, batora imivyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe, ahubwo wagiriwe n'abakaba ari wapfungwa. Ibyo ni byo Abarundi wibaza ko bahisemo. Oya namba, Abarundi bahisemo impinduka mugabo kubera yuko abamenyere gukinyiza abandi biganje, havuze bati ntibishoboka, onye ni baravyivugira ku mugaragaro.
Ibindi vyemezo turetse ico gitsure n'izo nguvu muvuga ko umugambo uri ku butegetsi na n'umurwi wari ujeje gutunganya amatora byakoresheje, ibindi bintu byerekana ko mwatsinze koko nk'umuntaranka zose n'ibi
uravye ahantu usanga umuntu wavuga ati bakavyemanga nabo nyene ati uriya yatoye inshuro 40 uriya yatoye inshuro 40. Ibyo si ibyemezo bihagije. Iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe, ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye, ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye, ukibuka yuko na seni byayinaniye gushyira habona urutonde rw'abatora, ugasanga ku biro bimwe by'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abaje namu ba komine kadra amatora yabereye umwanya umwe ibyo byumva ngo bisigura gute
agatungurwa sa umukuru umugambwe FNL mu kabakandi n'icegera cy'umukuru w'inama shinga amateka mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
agatorwa sa mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu Rwanda leta irasaba abanyamuryango b'ubwisungane bwo kwivuza mutuelle de santé kwishyura imisanzu yabo hakiri kare kugira ngo babashe kwivuriza ku gihe iravuga ko mu myaka ishize abanyamuryango batishyuye ubwisungane uko bikwiriye bamwe mu barebwa n'iyi ngingo bakunze kuvuga ko babura ubushobozi bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza inkuru ya Eric Bagirubusa
Batangiza ubukangurambaga bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituelle de santé ababishinzwe bumvikanisha nta shitiko abanyamuryango bagombye kwishyurira imisanzu hakiri kare kugira ngo babashe kwivuriza ku gihe Imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu mwaka ushize wa 2019-2020 abishyuye ubwisungane mu kwivuza bari ku mpuza ndengo ya 79.6% mu gihugu hose Ni imibare biboneka kwizamuka gake cyane ukurikije nuko 2018-2019 bari bishyuye bari kuri 78.5% Ni mu gihe ubusanzwe intego y'ubutegetsi ari ukubwisungane mu kwivuza bwagombye kuba bwishyurwa ku kigero cy'100%. Ubutegetsi bukavuga ko nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma hari utishyura mituelle de santé. Madame Ignacienne Nyirarukundo ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ashinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Ndagira ngo mbasabe byumvikane nta mpamvu yo kutishyura mituelle. Iyo ariyo yose yashakirwa igisubizo nk'uko utakwiri gutanywa y'amazi nk'uko utareka guhumeka nibyumvikane ko ubwisungane mu kwivuza ari ubuzima n'ibindi bishakishwe nyuma ariko ujya kugura iki ujya kugura bya bindi nabanze yibaza atari ko se mfite mituweli mituweli bari yiza mbere y'ibindi byose mbere yo kugira naho impamvu zose zirashakwa zishobora no kwiyongera cyangwa zikagabanuka ariko twumvikanye ko nta mpamvu n'imwe yagatumye utagira ubwishingizi mu kwivuza
ubukangurambaga busaba abanyamuryango wa mituweli de santé kwishyura hakiri kare butangiye nyuma y'igihe gito ubutegetsi bufasha umwanzuro ko uzajya amara kwishyura azajya ahita yivuza atarinze gutegereza ukwezi n'ingingo abanyamuryango wa mituweli de santé bashima ariko nanone kubwa ibihengo hari aho bishobora kuzagora kubera ingaruka z'icyorezo COVID-19 ku mbereho y'abatari bake
nitugira amahirwe tukabona kwishyura mituweli no mwaka ndeba bikomeye ni byiza nta kibazo biragoye nese kureba akazi kapfuye ntaho tuyakura
urabona umuntu adaga yishyura akivuza hashize ukwezi ugategereza muko kwezi bishiyemo ukarwara bikaba ngombwa kujya muri privé ukishyura amafaranga kagiye ufata mituweli kazanashira utivuje
amafaranga kuyabona byo biroroshye
eh ntago byoroshye kuntuza abantu batandatu mu rugo eh bashyize mu kiciro cya kabiri nishyura bitatu ariko narekigeza kuyabona
ke byose ubwo bashyizeho ira gahunda yuko tuzaya twishyura mituweli gahita iboneka n'utayishyura gahubwo nawe azajya yishyura kubera akurikije niyo gahunda nziza cyane washyizeho
abanyamakuru babajije leta niba yiteguye gufasha abo bizagora kubera icyo cyorezo ivuga ko kuzagira bifasha kubona ubwisungane mu kwivuza kubera kugirwa ingaruka na COVID-19 bizasaba ubushishozi bwinshi leta ikavuga ko abanyarwanda benshi bishoboye kandi ko ari n'abakozi kugeza ubu bamwe mu bakunze guseta ibirenge banga kwishyura ubwisungane mu kwivuza bavuga ko babiterwa na serivisi mbi zitangwa n'abashinzwe ubwo bwisungane aha twavuga nko kubana n'ubu ku ndwara zikomeye umunyamuryango wa mituelle de santé abagomba kwirwariza Gana Regis Rugema Nshuru kuri iki kigo RSS bigifite mu nshingano mituelle de santé akavuga ko ibi bitekerezwaho ku mwaka ushize undugataha
ni ikibazo kiduhoza ku mutima nta kintu kibabaza nko kubona umunyamuryango wishyuye agira ikibazo ugasanga kwera ubushobozi buke bwa mituelle ikirimo kwiyubaka ugasanga ntango tubashije kumukubimufashamo turi mu biganiro umwaka ukuje duratureba ese ni iki twahindura kuri package ukareba n'ibiciro ku isoko nanone iby'imiti ikomeze zamuka igiciro cyo gutanga serivisi nacyo kigenda kizamuka amafaranga ya mituweli muziko ntarahinduka mu myaka yose so ibyo byose tubyigaho tukareba mu bushobozi bwinshi mu buhari ibyakorwa bigenda bihinduka
mu minsi yashize nibwo ikigo RSSB cyatangaje ko gifite icyuho cya miliyari 20 z'amafaranga zagombye kuba zarishyuwe n'abanyamuryango ba mituweli hagakomeza kuzamuka impungenge za bamwe ku musanzu wa mituelle de santé ushobora kuzongerwa mu gihe n'uwari uriho utishyurwa uko bikwiye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikorekereze y'ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi 2018-2019 ivuga ko kubera imikorere idahwitse hagati ya RSSB mituelle de santé na ministeri y'ubuzima hari ibigo nderabuzima n'ibitaro bitishyuwe wagera kuri miliyari 2.6 miliyoni 600 Gusa RSSB yabwiye abanyamakuru ko bari bakigenzura ngo bamenye uko bakwishyuraho mitiweli yagombaga kwishyura kandi ngo byararangiye. Kugeza bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza barangana na 18% mu mwaka w'ibihumbi 2022-2021. Imibare byumvikana ko nayo ikiri hasi cyane. Nkibutsa ko mu cyiciro cya mbere yishyurirwa na leta, mu cya kabiri n'icya gatatu bakishyurira 3,000, mu gihe mu cyiciro cya kane bagomba kwishyurira 7,000. Yahabagira ubusaye rw'i Amerika i Kigali.
Dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu tugeze mu mwanya wa makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Amakuru mu karere tuyahere mu Burundi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuri wa kane yaremeje ko amajwi yavuye mu matora agaragaza ko Evariste Ndayishimiye ariwe yatsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi SNL uvuga ko kunguruza kuri iyo ngingo yatangajwe n'iyo sentare bitakiri ikintu cyihutirwa muri gahunda yaryo. Mu kiganiro cyihariye umukuru wawo yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije agatogwasa atangura asobanura uko yakiriye ingingo ya sentare.
Kwayakiriye nabi kuko byagaragaye yuko iyo sentare ntiyigeze yitaho ibyo twayishikirije. Yashingiye gushimisha abayihaye akazi kuko mu birego twayishikirije ntiyerekanye ukuntu bitagira ishingiro. Kandi ikindi twabonye ni uko ari nka sentare twabonye kwikorera ku bwoba. Uravye ingabo zari zihari zifoye ntiwe kwibaza ko yari amatora bagomba gutangaza, ukibaza ko byari ibindi bintu.
Ikintu mwibaza ko coba caratumye bafata iyo ngingo n'ikihe turetse ibyo by'ubwoba muvuga ko boba bakorera ku bwoba?
Kubera yuko ikigaragara mu Burundi ni uko abafite igikenye gusumba abandi aribo barivuga rikijyana, abanyagihugu bagasuzugurwa nk'aho umenga nta gaciro bafite kuko abanyagihugu baratoye kandi batoye neza batora ihinduka. Iryo hinduka rero bobo ntibarishaka, nta n'iryo duteze kubona muri abo bategetsi bafasha bariko baratwomekerera ko
hari abategetsi bariganywe muri ayo matora. Eka abanyapolitiki bariganywe basa n'abemeye ibyavuye ingingo yafashwe n'iyo sentare, bakaba basaba abanyapolitiki bose kubungabunga amahoro n'umutekano. Abo banyapolitiki bo mu bavuga kwiyo
uburenganzira bwabo kuvuga uko babyiyumvira mugabo umutekano mu Burundi uhungabanwa nande kuhungabanwa n'imbonera kure zigwa zirabonera abantu zibagura gusa.
Ikintu mugiye gukora muri iki gihe ni ikihe? None
icyo tuzokora tuzokubahiriza iby'amategeko ashinga, dukora iby'amategeko turekurira, hanyuma abo nabo tubarabisha amaso turabiye bazojana Burundi.
Mwari mwatagaje ko muzohava mu gihe sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro itubaha inyishu ibashimisha, muzoca mwitura sentare yo mu bihugu byo mu ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko. Uyu mugambi muracawufise?
Uwo mugambi turawufise kuko iyo ubutungane buze mu gihugu abantu bashaka kurondera ubutungane mugabo hamwe n'ibyo samakunga azotunganiriza Abarundi mu gihe Abarundi batazumva yuko bakeneye gushyira ubutungane imbere, amahoro mu Burundi azogumara yavugwa ku rurimi mugabo mu mitima atayahari.
Hari abantu benshi bibaza ikindi kintu coba catumye mwemeza ko ayo matora mwatsinze kandi ata bintu biboneka vyo kwerekana ko umugambwe wanyu watsinze ayo matora. Bakavuga ko mu myaka itanu heze umugambwe mwari murongoye waronse amajwi arenga gato 10, bakibaza ingene muri iki gihe amajwi yoca arenga 50 abo mu ishuriki.
Abo ni babandi bashaka kwigira abanyabiharuro gusumba ababi bamwe. Abatoye ko tubazi n'abivye ko bonyine bemanga ko bivye mbwa ko atakundi kugira abagumye ubutegetsi babwirizwa kwiba, ubumva ikindi muntu yababwira ari igiki? Wibaza ko Abarundi banezerewe n'uko ama bacirwa bufuri n'abuhoro batora imibyimba, batora imibyimba hariya bitura ubutungane ntibatunganirizwe ahubwo wagiriwe n'abakaba ari wapfungwa. Ibyo ni byo Abarundi mwibaza ko bahisemo? Oya namba, Abarundi bahisemo impinduka mugabo kubera yuko abamenyere gukiniza abandi biganje havuze bati ntibishoboka, onye ni barabyivugira ku mugaragaro.
Ibindi byemezo turetse ico giture n'izo nguvu muvuga ko umugambo uri ku butegetsi na numurwi warujeje gutunganya amatora byakoresheje ibindi bintu byerekana ko mwatsinze koko mu ntara nkazoze nibi
urabye ahantu usanga umuntu wakora ati bakavyemanga nabo nyene ati uriya yatoye inshuro 40 ingahe uriya yatoye inshuro 40 ingahe ibyo si byemezo bihagije iyo usanze hariho n'abantu bapfuye batorewe ugasanga abantu bari mu minyororo ngo baratoye ugasanga abantu bari mu buhungiro ngo baratoye ukibuka yuko na seni byayinaniye gushira habona urutonde rw'abatora ugasanga ku biro bimwe by'itora abatoye umukuru w'igihugu batandukanye n'abatoye abashinga amateka n'abatoye abajenama ba komine kandi n'amatora yabereye umwanya umwe ibyo byumva wowe bisigura gute
amajwi mwaronse muri inshuro mushya ntahe atorwasa n'amajwi kandi iyi migabo itaronse ikintu muzokora kugira ngo mu myaka indwi iri imbere ayo majwi arenge ngaho eka muhave mutsinda n'amatora atampari zihari ni nk'ibi
ibyo gukora nibirekwa n'amategeko mugabahakuru nuko abarundi batahura yuko Burundi busumba inyungu zakagwe kabantu bakareka kwemera igitsure cy'abiganje kubera ibyo batumbi batosigura bakumva yuko bagwiza kurondera iteka ryabo imyaka 15 abantu bari mu magogo atagira ukwasa imyaka 15 twabonye imibyimba itemba mu nzuzi twabonye abantu bapfungwa atacho bazira abantu bazimangana bakabura amarengero bayitwa ngo bafashwe n'abajejwe umutekano imyaka 15 umuntu aja muri sentare ntagira umucira urubanza ivyo si by'abarundi bahisemo mu gihe boshima kubandanya mwene ivyo urumva ko kazoza ku Burundi na none kazoba kari mu ngorane ikizaro nuko abarundi batahura yuko inyungu z'igihugu zisumba inyungu z'akagwe k'abantu hanyuma kandi bagatahura yuko ingimba idashaka kubaka igihugu na buhoro buhoro igihugu kizotera imbere mu gihe abarundi bazoba batahura ko bose ari abarundi atamwana n'ikinono atabitwa ibipinga atabitwa ibiki bose bakubahwa bakubahirizwa mu gihugu cyabibaho
muravuze ikibazo cy'ubukene ikibazo cy'umutekano muke ivyo si bintu byiyongereye cyane rwose kuva habaye amatati mu mwaka wa 2015 inyuma yaho habereye amatati mato
byatanguye kera none kuva muri 2005 ugiye ukaraba ingene ibiciro byagiye biraduga n'amikoro ukuntu yagiye aragabanuka wovuga ngo byo ngo byatanguye muri 2015 kuva 2015 byariyongereye magabo kuva bagishika ku butegetsi icyo niko ni umurongo wagiye umeze wagiye ugenda ugabanuka ibintu byagiye biyangara buke buke kubura 2015 byariyongereye gusumba
mwavuze ko makungu adashobora gutorera inyishu Uburundi ariko musa n'abavuga ko mushobora kuzokwitwara ivyo bintu bibiri ntivyo bitandukanye
nibitandukanye kwitwara n'ukwerekana yuko hari ingorane mu gihugu kumbure byo natuma abaroni natwe twikubita gashi mugabo inyishu si nizoba mu mahanga abarundi tutaratahura yuko ineza y'igihugu tubwiza kwirondera twebwe nyine nk'abarundi tukabwirizwa kuyiharanira twebwe nk'abarundi amahanga unguse nyugo yuva mutiza umuhoro twiyo turiko turashihana bo baranezerewe koko bafise isoko iyo turiko turakubirana bobo kuri bo nta ngorane babarose amahirwe yo kwironderera amafaranga mu buryo buboroheye gusumba ndahacu rero kumenya yuko wabutwara wabutwagwa yuko ineza y'igihugu ibwizwa kuca imbere ibintu byo kwigungira ko no kurondera inyungu z'akagwi abantu bakagira iyindi ngendo ijanye n'ibihe bya none
abanyapolitike bahiganywe muri aya matora nka bose bariko ratira kamo gasaba abarundi kuguma bafatanye mu nda eka abanywanyi babo bose kugira ngo Uburundi bugume mu mutekano ikintu mubwira abanywanyi b'umugambwe senere niki
ibyo tubwira abanywanyi b'umugambwe n'ibyo tubwira n'abandi bose icyo twanka aja guhahaza abandi ubu ndakubwire ide yeje nari nagiye mu Rutana kugarukira ku bantu batuririwe inzu intwaro irahari inzego zose kuva ku mutumba gushika kuri province abajejwe umutekano niko kuko mbwa abantu baratuririwe amazu indwi yose n'inusu irahera ntawa bakarukiye ko ntawagize gute abategetsi muri akarere bavuga ngo ntiho bakibimenya abo muco wumva yuko amabi akogwa abakingiwe ikibaba n'intwaro ku rwego rucanke ruriye iyo rero intwari idashobora kuba hagati na hagati ngo ikingire abantu n'ibyabo burya nawo tera kamo akajana nacyo biheza ngo bishikeko icyo rero bumenya nuko icyo dukeneye nk'abarundi nuko tugira iteka nuko inzego z'umutekano zitagira ingendo y'abanyamigambwe zigakorera abarundi twese zikabiziturwa n'uwari we wese ntizigira umwana n'ikinono ngo zigira abo zitonesha n'abo zikandamiza kuko uyu munsi ikindi kinshi cy'igihugu abantu bitwa imbonera kure barishyize hejuru y'inzego zose z'igihugu bakora akazi k'abaribo bose izo nzego ukibaza igituma zihembwa mu mafaranga dutanga y'amakori n'amatagisi ukibaza ibyo barimo ugahebura ubwo rero ugambena mbe bamenya amateka y'umurundi ayariyo bakayubahiriza intwaro niyubahe abatwagwa abatwagwa natwe twubahirize amategeko nicyo cyotuma igihugu gitekana
abarongwe mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko nk'umunywanyi cyanke imbonerakure ikoze amakosa ihanwa ku giti cyayo izo bintu n'ibikorwa
bikorwa wahe bakaguma baguma bakora bya bindi bintu bisubirira
aho kera umuntu yihweje amajwi mwaronse muzo wamufise uruhara ruhambaye cyane rwose no muri leta eka no mushiga amateka imigambi muzoshimikira ko kuvyerekeye ivyo uhinduka ni nkiye
kugira uruhara mu nzego nitwebwe tuzadufata ingingo kuko byose barabyihaye abaza bafata ingingo nibo no mu gucuranura amajwi n'icyo bashatse numva rero ibyo wovuga ngo twobishira imbere gute atari ko dufata ingingo abafata ingingo ni bazaba bashyira imbere ibyo bashaka gushikako
hari amakuru yatangajwe eka niyo sentare nyine ikaba yarabivuze ko utunenge twabaye matora tudashobora gutuma ibiharuro bihinduka aho mwebwe muhavuga ko iki muteranije ivyo mubona ko byabaye nk'ubusuma amajwi mubona yoba ifashe gute
oya se ntare ibyo yavuze ugira ngo yaratandukanye n'ibyo se ntiyavuze none se niyari mu bateguye amanyanga yari kuvuga iki se ntare ko tuzi nazo nyine ngine zikora yoyo yari kuvuga iki hanyuma urabye ingabo zari zihari aho hantu urabona yuko menga kwari no kuyitera igitsure kujya no kuri igucira ubande magabo ukuri nuko twari twatsinze twararenza 58% kwijana
mwavuze ko muzo kwitura sentare yo mu bihugu byo mu shyamwe ryo mu seko bwa Afrika iyo ngingo eka ubwo rubanza muzo rushinga ryari maze kuronka isango murafise umunsi ntarengwa muzo shikiriza ubwo rubanza
oya nta munsi ntarengwa turashinga mugabo tutobikora ku gihe cyacu
akizero kangana iki ko iyo sentare yoyo izobumviriza
icyo kwizera ngo izumviriza cyangwa ntizumvirize ibyo si cyo gikuru igikuru ni uko twerekana yuko hari ingorane muri kino gihugu bazifata nk'ama bazifata minenegwe mugabo tuzaba twakoze icyo tubwiza gukora tuzaba twabyerekanye nicyo gikuru kuri jewe
agatungu rwasa umukuru umugambwe CNL mukaba kandi n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika
kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igisata cy'iyungururizo yaratesheje agaciro ibirego bya leta y'u Burundi aho yari yarunguruje urubanza isaba ko utwara inama nshingamateka y'uwo muryango yobogozwa hagashirwa umurundi Pierre Claver niyo nkuru aratubwira inkuru irambuye
ibirego vya leta y'u Burundi igisata c'iyungururizo ca sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko catesheje agaciro ni vyari byatanzwe haraheze imyaka itatu u Burundi bwiyamirije itogwa ry'umunyarwanda Martin Ngoga kugira tware inama nshingamateka y'uwo muryango mu mwaka w'2017 u Burundi bwaburana buvuga ko uwicara muri iyo ntebe yari kuba umurundi Nestor Kayobera aburanira u Burundi yemeje akatari gake k'umunyarwanda Martin Ngoga atware inama nshingamateka y'uwo muryango ngo yatowe hawo nyanzwe amategeko
twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya era baze guhagarara mu cyacu twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amateka yaho nyanze itegeko rigenga uko inamashinga amateka ikora cyacu kubijyana n'ibitegeko biba bihari mu batora abashinga amateka barundi ntibatoye n'abashinga amateka batanzania ntibatoye ariko ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga amateka baba bari muri sare babatoye ibyo bitegeko ntivyakurikijwe nico cyumva cyose yuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hanyuma amateka atakurikije murazi bicabikurikira nuko amatora asubirwamo bakurije amategeko kuko murabona mu gihe twokwemera yuko ibihugu bitatu bija hamwe bigatora mu kwina mashinga mateka ejo hashaka gufata hazora kuza yindi ntumbero ibihugu bitatu bigafata ingingo ejo hazawutera igihugu cyo Burundi bishimikije ingingo yigeze gufatwa n'umujyango muri kahise
kubwe bacamanza ba EAC ibirego vyo Burundi nta shingiro bifise kandi byatanzwe biteba mu gihe gutwara inama nshinga amateka yari yamaze gutangura amabanga yiwe gucyo leta y'u Burundi isindwa muri ugo rubanza nkuko byari byagenze mu gisata ca mbere ciyo sentare mu ngingo yabo yo kuri uyu wa kane abacamanza ba EAC bagize bati dutegetse ko ikiringo cy'utwara inama nshinga amateka cubahirizwa ivyo Burundi busaba sentare iravyanse igihe iyo ngingo yasomwa u Burundi ntibwari bwarungitse intumwa eka nta nico burashikiriza kuri iyo ngingo ico bikoze ingingo yafashwe n'igisata ciyungururizo ca sentare nkuru ya Afrika y'ubuseruko ne ntabanduka u Burundi bubwirizwa kwemera ibyacetswe ko nkuko amategeko abivuga gusa harabandi bashinga amateka ba EAC nka Peter Matuki aturuka mu gihugu cha Kenya babona ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu bya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri u Burundi no Rwanda.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa EAC mu Burundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere tutaviri EAC ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya EAC
kuharibu biashara ya jumuiya.
Icho kirengo c'inama nshinga mateka ya EAC cahora giteye impari gisigaje imyaka ibiri gusa ngo gihere uzoca atwara azocaba umurundi hakurikijwe ingene ibihugu bigenda birakurikirana muri ico kibanza. Pierre Claven Inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Wanyu mu ntara na hakirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi Fatuma Kalala Alimas yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro mugira umunsi mwiza mwari kumwe nanje Aloisi Bigirimana.
abakomeje kutwumva mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki.